Nzamba.
Nzambi la samirana. Amakuru na Emmanuel Ndayishimiye.
Kaze chuti bakunzi wa radio Inzamba gati ya kawe mwavyumvise ni wa mwanya wa makuru mu Kirundi mukurikira ku rubuga ngurukana bumenye kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org ayo twateguriye ahagaze kuri izi ngingo nkuru nkuru. Leta Evariste Ndayishimiye ngo yategerezwa kwibuka ko Major Petero Buyoya yamariye ibitari bike Burundi n'Abarundi bishikizwa n'umushinga nahe zeno ni cyenzi avuga ko ivyaranguwe na Major Petero Buyoya byashimishije n'umuhisi Petero Nkurunziza yashyigikiye Major Petero Buyoya ahiganwa mu kibanza cyo kurongora ishyirahamwe Francophonie y'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa. Ishyirahamwe rigwanya ihonyabwoko hase Jenoside Cirimoso ririyamiriza ibiriko birakogwa n'urwaruka rw'imbonerakure mu gusambura ikibutso cyo kwibubu c'abanyeshuri b'Abatutsi bishwe mu 1993 n'ico mu Gatumba ahahambye abanyamurenge bagandaguwe mu 2004. Ku by'iyo yoshyirahamwe ngo ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko bushaka kuzimanganya ubwicanyi bwagiye burakogwa kuva mu 1993. Nayo impunzi z'Abarundi n'imyikambi ya Rusenda muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo barateye umutima uhagaze n'uko abasirikare b'inteko za ONU MONUSCO bagiye kuva muri ico gihugu ca Kongo bahora bafasha mu gucungera umutekano w'izo mpunzi. Sayo gusa turababwira n'ubwicanyi bubandanya kwigaragaza hirya no hino mu gihugu. Theodomir Manirambona niwe ari mu buhinga bw'ivyuma mu kanya inkuru ukwayo kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa tuyahere kuyavugwa mu mutekano. Hari ikiziga cy'umugabo cyatuwe kuri wa gatatu ku mutumba Birimba wo muri komine n'intara ya Rumonge. Uwo muntu yoba yitishijwe ubuhiri myijoro yo kuri uyu wa kabiri nkuko ababibonye ababonye icyo kiziga ciwe babivuga. Francine Kanyange.
Uwo muntu yatewe yapfuye yabonywe n'abantu barengana bagiye ku mirimo itandukanye kuri rimwe mu mabarabara yo ku mutumba Birimba. Amakuru atangwa na bamwe mu bamubonye avuga ko yarafise ibikomere ku mubiri wose biboneka ko yakubiswe. Bamwe mu baba hafi yatowe ico kiziga basigura ko bumvise amaborogo yuriko arakubitswa cyane guhari n'isaha 9 z'ijoro. Basigura ko batekewe n'ubwoba ntibavyuka kuraba ibiriko biraba. Ayandi makuru ava nyene avuga ko yatowe ikiziga yaheruka kwimukira aho ku mutumba wa Birimba avuye mu ntara ya Bubanza. Igipolisi cyavuye kijana ico kiziga mu buruhukiro bw'ibitaro bya Rumonge. Ugwaruka ruri mu muhari w'imbonerakure indwi go kuri uwo mutumba wafashwe kumvuza amatohoza nkuko bamwe mu bapolisi bavyemeza. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bagasaba amatohoza ko yokugwa kugira ngo abishe uwo muntu yarafise hagati y'imyaka 30 na 40 bamenyekane banashengezwe imbere y'ubutungane.
Francine Kanyange. Haratowe kandi ikiziga cy'umwana w'umuhungu ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri hamande uburaro bw'ishure itabu Karusi ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi. Mu gipolisi bavuga ko ico kiziga cyari camaze kononekara ari nacyo gituma hati hafatwa ingingo yo kugishingura. Uwo mwana w'imyaka 14 nk'uko vyemezwa nabo mu muryango we ngo yahora ari mu bandi bana bahora baja gufungura ibyasigajwe n'abanyeshure bo kuri iryo shure. Tubi kibandanya ivyo byicanye ubutegetsi bw'u Burundi ngo muriko burakora ibishoboka byose kugira buzimanganye ubyicanye bwagiye burakogwa kuva mu mwaka w'1993 uhereye ku kibutso cy'ugwaruka rw'abanyeshure bagandaguwe ku ishuri rya Kibimba mu 1993. Ishyirahamwe rigwanya ihonyabwoko ya Jenoside Cirimoso ririyamiriza ibikorwa by'imbonerakure byo gusambura ikibutso cyo kwibubu no mu Gatumba ahahambye abanyamurenge bagandaguye mu 2004. Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga mukuru wa se Jenoside Cirimoso igisata cyo muri Canada aributsa ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ko ryari ryaremeye gushyiraho sentare ihana abakoze ubwo bwicanyi ariko n'ubu haracyari kuduhana mu gihugu. Mukurikire
muri 5 z'uku kwezi bagafata ingingo
bakoresheje ya mirwi y'inkorabara basanzwe bakoresheje imbonera kure bakikinga gahumbezi aho ni mu kirimba bakasambura icibutso cubatswe hatubiba abo bana baziko bw'abatutsi bakakura ko umusaraba icibutso cy'umusaraba ibikorwa bisa n'ivyo binganya ububisha yabereye mu mugatumba cy'ubushingwe isigarira kwa murenge n'ubwo bava muri Congo bashikijana 66 bishwe n'abicanyi bo mu muhari hari ku SNS mu ijoro rya 13 ishira 14 z'ukwezi k'umunani mu 2024 igihe atakindi bazira nabo nyine uretse yuko bavutse babo mu bwoko bw'abatutsi impanuka abantu biyadukije ni imbonera kure kandi zashyize mu ngiro ibyo zategetswe n'ubutegetsi kuvuga umukuru wa Zone Gatumba ono cyane cyoje gusumba uretse yuko basubira gutunduza bene kubura yasiguye avuga ko ico bikorwa kibi ari kubera ngo ubwo gwibutso ngo rufubya ngo gwerekana akahise ko katari ishankuru mu kongoni yarakoze icyegeranye nkuko twabyibukije hanyuma irerekana atabyimbeshe yataguhingitanye yuko habayeho nyabwoko rihiga batutsi mu Burundi kandi ko ishinze yuko ushigwaho shirahamwe na ko isentare mpuzamakungu yo gukubita mu gahanga abo bakoze iryo shaka uno munsi imyaka ya 2025 yo ntoze ico kiganiro gitanzwe ariko yashirahamwe mpuzamakungu ritasha mu ngiro ico iyo ngingo
icyaha cyo gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu na cyane cyane iyo bikoreshejwe mu bihe by'intambara ni icyaha gihanwa n'amategeko yo mu Burundi mbere na mpuzamakungu nkuko tubisanga mu ngingo ya 61 yo mu itegeko ry'u Burundi nimero 1 agakwego 13 yo kwa 2022 nyakanga mwaka w'imira 16 ririnda rikinga kandi rigahana amabi afatiye ku gitsina umuntu wese akwiye kumenya ko icyo cyaha cyo gufata ku nguvu kidati igihe kitagirirwa ikigongwe kandi ko n'igihano cyacu kitagabanywa
akuna kamu kahajwi nzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi
radio nzamba ano makuru arabandanya mushinga naye zeno ni cyenzi avuga ko muhisi president Pierre Uyoya yaranguye ibintu byinshi cyane abarundi bashima muri ivyo harimo amasezerano y'ubumwe bw'abarundi zeno ni cyenzi akavuga ko ivyaranguwe na president Pierre Uyoya byashimishije na Petero Nkurunziza mu gushyigikira Pierre Uyoya ngo yitoze kurongora ishyirahamwe mpuzamakungu rishyigikira ururimi rw'Igifaransa francophone mu funyafunyo Pierre Nkurunziza ngo akaba yabigaragaje myikete ndikiye mukuru w'igihugu cy'Ubugiriki abusaba ko yoshigikira president Uyoya mu guhiganwa kurongora iryo shyirahamwe tega amatwi zeno nicaye nzi
cyambere amasezerano y'umwe bw'abarundi uyo ahagaze mu Burundi icyo gihe yagiye ku butegetsi muri 1987 asinya amasezerano y'ubumwe bw'abarundi gusubiza hamwe abaru ishu muntu asubiza hamwe abavukana batasi icyakabiri yakoreye uburu niwe yashize mu ngiro kandi itegeko nshingiro rishasha ryukurura imihora y'amashaka mashasha y'imigambwe mishasha kuko kuva muri 1966 hari hemewe umugambwe umwe wa iprona gusa muri 1992 ayo amategeko nshingirwa ko mashasha yugurura imihora niho haba amatora y'igihumbi kimwe n'1993 icya gatatu Petero Nkurunziza ashimira ayagiza Petero Uyoya n'amasezerano y'Arusha n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi bose urumva mu mutwe wa Petero Uyoya ubumwe mwibuke tubyibuke umunsi itariki 28 kwezi k'umunani basinya amasezerano y'Arusha asubiza hamwe abarundi uwo munsi ni mubyibuke hari hahagaze gira ngo abantu babiri kirangiranwa ku isi yose ayo masezerano yahagarikiwe n'abantu b'ibihangange ku isi Perezida Clinton wa Amerika na Nelson Mandela yararongo ibiganiro by'abarundi. Buyoya, Petero Buyoya, ayo masezerano turashobora kuvuga ko arayiwe.
Numuhariye w'abakenyezi n'abigeme inamahoro uharanira amahoro n'umutekano urahoza abarundi n'umuryango w'umuhisi Petero Buyoya yaranguye byinshi mu gihugu ngo n'umubabaro utagira izina ku barundi bose ivyo bishikirizwa na Marie Louise Baricako arongoye umuhari tumukurikire
inkuru yabaye y'urupfu rwahoza ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Major Petero Buyoya inkuru yababaje kandi ni inkuru yo babaza umurundi wese twebwe twarasohoye nivyo ijambo ryo guhoza barundi ryo guhoza umuryango ryo guhoza abavuze bose ababaye bose nti turiko turaba Petero Buyoya nk'umunyagihugu asanzwe twese turabanyagihugu turiko turaba Petero Buyoya nk'umuntu yatwaye igihugu cy'u Burundi yamaze umwanya ajejwe igihugu cacu ntushobora kuba wokunda igihugu cawe ngureke kubona no gushima abo bose bahahagaze uwundi munsi ntituvuga yuko wahahagaze wese abari umweranda aba yakoze byose byiza kandi si umwanya w'ugucimanza no kuraba abakoze neza batakoze neza uno munsi ni umunsi w'umubabaro twebwe rero nk'abakenyezi nabigeme duharanira amahoro n'umutekano nkuko twitwa inamahoro twatoye guhoza umuryango w'uwo muhisi guhoza abarundi bose kuko twabuze nk'abarundi igihugu cyacu cabuze umwana wacu cabuze umuntu yaciguze ubundi munsi akagikorera yararaye amasaha menshi ataryamye ntawo bihakana yarabuze amahoro muri we kuko atatoye inzira ibyo byose yari kwakorera Burundi turiko tuvuga igihugu turiko tuvuga abantu turiko tuvuga ibyo tudahuriza ko turiko tuvuga ibyo tutashimye turiko tuvuga yuko Burundi bwabuze umwana bwabuze uwo butanka wabutwaye wabukunze Major Petero Buyoya twebwe rero nk'abakenyezi turatuti muri wa muco wacu w'ikirundi dutegerezwa kugira ico tuvuze tukabwira urya mukenyezi mwene wacu tukabwira abarya abana basigaye tukabwira abarundi bose ubwoko bwose hirya no hino iyo bari hose tuti yemwe reka duhagarare twunamire
yari Marie Louise Baricako arongoye muhari inamahoro waranira amahoro n'umutekano kuba kenyezi nabigeme gufungwa indwi zibiri no gutanga amande ibihumbi 50 nico gihano kizohanishwa umukobwa wese atarenze imyaka 18 azofatwa ariko aratembera inyuma y'isaha 12 z'umugoroba iyo ni ingingo yafashwe n'abarongo imutumba nkayamba wa komine n'intara ya Rumonge bagasigura ko ari mu ntumbero yo kugwanya inda z'ishushu ariko baba kuri uwo mutumba bakabona ko harimwo gushaka gukandamiza abanyagihugu ni nkuru dushyikirizwa na Prosper Nzisabire.
Iyo ngingo iri mu rwandiko rw'abagize inama y'umutumba wa Nkayamba umwe mu mitumba igize igisagara cya Rumonge. Muri urwo rwandiko rwagiye habona kuva kuri uyu wa mbere bamenyesha ko kizira ko hagira umwigeme atarenze imyaka 18 yohirahira ngo asohoke inyuma y'isaha 12 z'umugoroba kugira ngo asohoke naho umuryango wo bumutumye bagatomura ko ategerezwa kuba ari kumwe n'umuntu wo mu muryango nk'uko biboneka muri urwo rwandiko. Imvo itangwa ngo bikozwe kugira ngo hagabanywe ibitigiri by'abatwara inda z'ishushu zituma baheba amashure bigatera n'ingorane ababyeyi kuko ngo abazibatera bace babata. Muri urwo rwandiko kandi bavuga ko umwigeme azofatwa yarenze kuri iyo ngingo azofungwa ikiringo cy'indwi zibiri anatangishwe amande y'ibihumbi 50 y'amarundi. Urwo rwandiko rutomora ko bazocunga urwo rwaruka rw'abigeme ko basohotse ari abari muri komite z'umutekano abo nabo bakaba ari misore y'imbonera kure. Abanyagihugu bakaba bafise ubwoba kwiyo yoba ari inzira yo kugira ngo bakore ibikorwa byo gukizura mu ijoro. Ivyo navyo ngo nta kindi biba bigamije atari uguhohotera abanyagihugu nk'uko babandanya babivuga. Bagasaba ko abajeje intwaro ku rwego rwo hejuru bohagarika iyo ngingo. Umukuru mutumba Nkayamba Bikorimana Jonasi tukaba tutashoboye kumuronka ngo tumubaze kuri iyo ngingo.
Oso Prosper Nzisabira arakenuye twebabiye munango za no makuru imunzi z'abarundi ziri nyikambi ya Rusenda muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo zirasaba ya leta y'ico gihugu kurushirizaho kuzicungera umutekano ni mu gihe abasirikare b'inteko zawo ni MONUSCO bagiye kuva mu gihugu cya Kongo izo munzi kandi zirasaba ishyirahamwe ya SR gita y'impunzi kuzishyira kure y'umupaka w'u Burundi n'igihugu cya Kongo kumva umutekano wazo. Tega amatwi Jimmy Bishemeye aserukira impunzi z'abarundi nyikambi ya Rusenda.
Barabanyereza bafasha kubijyanye n'umutekano kubera kuko akarere turimo kavugwamo cyane imigwi yitwa ibigwanisho. Ku buryo rero twebwe nk'impunzi ibyo twabura guhagarika umutima nabyo turabira yuko leta ya Congo ifise abandi bajejwe umutekano igisirikare FARDC n'igipolisi. Ku bw'ibyo rero ndibaza yuko abo bashobora kubandanya bacungera umutekano nibyo imuzi nzoka bwagari ku mutima kuko nabo bafasha kandi nk'ikigo gikomeye cya ONU ngaha birumvikana yuko ijwi ryabo rishika kure igihe cyose imuzi zigize ingorane bahashika bagatabaza nabo bakabatabariza. Urumva yuko rero duhumbye umubanyi akomeye cyane twasaba yuko bakomereza umutekano ngaha na cyane cyane ko sanzwe turi ku rubibe rw'igihugu twaje tuvamwo bakongereza umutekano abasirikare hamwe n'igipolisi kugira ngo abantu bumve yuko baremye aturi. Icyo nicyo numva nabasaba ko bakongereza abasirikare hamwe n'abapolisi muri abasanzwe bashungera intambi.
HCR Misabiki sanzwe ari aba impunzi natwe ari gisata cya ONU.
Ni ukuvuga HCR twahereye kuva tubera tubasaba tubereka ko ahantu turi ari agufi cyane n'igihugu twagiye tuvamwo bibaye ngombwa bavugana na leta ya Congo bakaraba ahandi hantu twegeranye cyane n'u Burundi badushira kugira ngo barabe ku bindi birometero runaka badushira twegeranye cyane n'u Burundi nk'uko ubu bimeze.
Twibuke bagenzi bacu abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru wacu bakwije kuri uno wa gatatu iminsi 499 bafunzwe bakiri mu munyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'iyadabu ringana muri yoni umwe wese na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Abo bamenyesha makuru bahagaritswe kwigenekerezo rya 2022 igitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Nderubusa, Terrace Munzenzi na Egide Harerimana bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ingingo amashyirahamwe y'abamenyesha makuru n'ayabaharanira agateka kazi na muntu babandanya biyamiriza. Nino kuri no nkuru y'abagenzi bacu rero duciye dusozera ko hano makuru yo kuri wa gatatu. Shimire mwese mwadukurikiye, shimire Theodomir Manirambo na ari muhinga by'ivyuma, Emmanuel Ndayishimiye nari kuri mikro ndabasezeye na gasaga.